maso biyumvire hewe popota ikimbanza cirirungu hewe mu rubanza rwa kiyage hewe popota ikimbanza cirirungu hewe n'umwami w'ihweba hewe popota
freezing out.